VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Kuri Amerika isamina ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mwirewe n'icuti mwese muduteza amatwi mu Burundi mu Rwanda n'ahandi hose ku isi tubifurije umwaka mwiza w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri studio indwi muri kumwe na Oriane Tangishaka
indundi.com
CLM Entertainment
Yo Six Saga Saga Jarosta Place Boulevard Star Music Introduce Patrick Patio Eric Pro Happy New Year Yeah Yeah
Muse du Tambe Muse du Gine Twigi Numna Kamusha Shabonane
Come on
Muse du Tambe Muse du Gine Twigi Numna Kamusha Shabonane
Yeah
Johnny tu Cheze Johnny tu Imbe Tu Sherekeye Mwaka Mukia Bonane
Turagushima mana kubona tukere bazima nitwishime dutambe tujyoherwe abakuze n'abato nimuze ufise akayoga ufise agasoda nimuze dusangire dutambe tujyoherwe nibonane ufise akayoga ufise agasoda nimuze dusangire dutambe tujyoherwe
nibonane muze dutambe muze tubyine Shabonane
Come on
Muse du Tambe Muse tu Gine Twigi numna kamusha Shabonane
Yeah
Johnny tu Cheze Johnny tu Imbe
Tu
Sherekeye mwaka mpya bonane Johnny tu Cheze Johnny tu Imbe Tu Sherekeye mwaka mpya bonane
Turagushima mana Tukere bazima nitwishime dutambe tujyoherwe abakuze n'abato nimuze ufise akayoga ufise agasoda nimuze dusangire dutambe tujyoherwe
nibonane
ufise akayoga ufise agasoda nimuze dusangire dutambe tujyoherwe
nibonane muze dutambe muze tubyine twigi numna kamusha shabonane
Come on
muze dutambe Johnny tu Cheze, Johnny tu Imbe, tu Sherekeye mwaka mpya bonane. Johnny tu Cheze, Johnny tu Imbe, tu Sherekeye mwaka mpya bonane.
Sikuku ya furaha, shangwe na vikerekere, leta vinywaji tunywe, leta chakula tule. Piga muziki tucheze Leo hakuna kulala Ni kucheza mpaka kuche Kucheza mpaka kesho
Asma
Siku kuya furaha Shangwe na vikerekere Leta vinywaji tunywe Leta chakula tule Piga muziki tucheze Leo hakuna kulala Ni kucheza mpaka kuche Kucheza mpaka kesho
Muse du Tambe Muse du Gine Twigi numna kamusha shabonane
Turagushima mana kubona tukere bazima nitwishime dutambe tujyoherwe abakuze n'abato nimuze ufise akayoga ufise agasoda nimuze dusangire dutambe tujyoherwe
nibonane
Ofisa kayoga ofisa gasoda nemuza dusangire dutambe tujyoherwe
nibonane muze dutambe muze tubyine twigi numna kamusha shabonane
Come on
muze dutambe muze tubyine twigi numna kamusha shabonane
Yeah
Johnny tu Cheze Johnny tu Imbe tu Sherekeye mwaka mpya
Furaha, shangwe na vikerekere Leta vinywaji tunywe Leta chakula tule Piga muziki tucheze Leo hakuna kulala Ni kucheza mpaka
mpaka kesho.
Asma.
Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwaka mushasha mwiza. Uyo yari Patrick Pagio, umwe mu baririmbyi b'Abarundi, akaba ari kandi umuririmbyi akorana n'ishirahamwe indundi.com, ishirahamwe dukorana neza ridushikiriza ibiko bijyanye n'indirimbo z'abaririmbyi b'Abarundi n'abanyarwanda n'abandi bo mu karere k'ibiyaga binini. Turabifurije rero umwaka mwiza w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri studio indwi Washington DC, muri kumwe na Oriane Itangishaka. Uyu munsi ni umunsi wa mbere w'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi. Tugiye kongera tubahakanya urubuga mwifurize inshuti n'abagenzi umwaka mushasha mwiza. Twongere tuyage ku migambi n'ivyizigiro mufitiye uyu mwaka mushasha. Kaze mwese rero mukanya muri uyu mwanya mu kiganiro muri Isanga kuri radio yanyu. Nimero mushobora kutwandikira ko ubutumwa bugufi tukabatelefona cyangwa mukadutelefona ko tukongera tukabatelefona ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3. Ndasubiramo inimero mushobora kuhamagara muri aka kanya mu kiganiro muri Isanga mugashikiriza ubutumire no kwifuriza umwaka mwiza inshuti n'abagenzi ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3. Reka rero tuje ku murongo wacu abanywanyi n'abakunzi bira dijwi rya Amerika benshi cyane batangiye kuduhamagara kugira ngo bifurize umwaka mwiza inshuti n'abagenzi. Duhere kuri Adelphonse. Idelphonse. Idelphonse, turi kumwe?
Yego, muri kumwe. Umwaka mushya muhire.
Umwaka mushasha Idelphonse, duhamagaye uri?
Ndi Kigali mu Rwanda, mu murenge wa Kimihurura mu kagari ka Ruganda.
Mwahimbaje umwaka mushasha mute?
Umwaka mushya hano byari ibintu byiza cyane, nubwo nsanze abantu benshi batifashe neza mu mupfuka, ariko mu by'ukuri wari umwaka nanone tugomba kwishimira, kuko twongeye gushobozwa n'Imana kuba tukiriho. Urifuza rero kwifuriza umwaka mwiza
bande?
Zimwe mu nshuti zanjye, ndahera cyane cyane kuri Shemusa ari aho ngaho Washington DC, n'umugabo we Shehe n'abana. Ndasuhuza kandi nifuza umwaka mushya muhire Bizimana Vizete n'abantu bari mu karere ka Bugesera, mu murenge wa Gashora, mu kagari ka Mwendo, Kabagwira, Otazi, Mujyarugamba, Isayezi Frederic na Madamu. Ndifuriza none umwaka mwiza w'amahoro n'isida, Sinabaraga Francois bari Nyamagabe, umwe ari mu murenge wa Mbazindi Kaduha, hari n'abari mu Ruhango mu karere ka Ruhango nyine mu murenge wa Kabagari, harimo Fodo, hakabamo na papa we. Ndifuriza kandi umwaka mwiza na Kitimana Matiasi, Diane Mukawera na Amoni na Madamu, ndetse na Dokteri David Kamugundi na yari Kibagabaga, na Dokteri Albert na Madamu wari Kicukiro. Ndifuriza umwaka mushya muhire kandi Abanyarwanda bose baba hanze, bari muri Congo RDC, Kinshasa, bari Zimbabwe, Zambia, bari za Belgique, France. Rwose bazagira umwaka mushya muhire, kandi ntibajye abanyamakuru by'umwihariko ba VOA Kirundi n'Ikinyarwanda, mwabanye neza n'abanyarwanda hamwe n'Abarundi muri aka karere.
Urakoze cyane rwose Defense.
Abanyamakuru ba Frederic n'uyu munyamakuru dukunda cyane
Fatuma Kalala Limasi. Fatuma Kalala arakumva kandi nawe nyene yadugije ukuboko
cyane, kandi rwose turabakunda cyane. Umwaka mushya muri 2017.
Urakoze cyane Defense. Ego, reka duha kanya n'abandi tuje ku murongo twakire Albert. Albert, mwiriwe neza?
Mwiriwe neza.
Amahoro y'Imana Albert, uri he?
Ezo ke sangi ndi mama ihuru ihururi ni mugamba.
Mwahimbaje mutumwaka mushasha?
asani boro boro nyene bitiro ndizo byadutu bukene bukene twimbaje mukene byinshi mugandi bukoro buhoro
ivyizigiro none ufise uyu mwaka ufite uyu mwaka nibi
ashivyizigiro no kuri ndaberekeza ku mana yo kiruta byose atadaberekeza no kubategetse mu Burundi guhindura ibintu kugira turaye kubiciro bigabanuka tukabandanya kubaho mu buzima bwacu bwa minsi yose.
Ngaho rero Tasha inshuti n'abagenzi mu kanya gato cyane turi ku murongo n'abandi benshi.
Ego nagomba ntaseje abanze cyane abanze kuzina rya majorite y'agasazira n'iko banzi ko. Ego nagire ntase mushikanje yitwa Ntahazwe na Dine. Aba mu cibitoki. N'umufasha wiwe. Nkaca ntasha n'ubundi ari Bujumbura iradukunda Robert yiga kuri kaminuza ni mukuru wanjye na wene. Nkaca ntasha na niyo mukunzi yemewe ni muri umunanje ari mu ntara ya Makamba. Na Jimmy witwa Jivenare bibana nyene mukuru wanjye. Nkaca ntasha n'abandi hata mpani misuko mu byarangiye ahora agwaye. Hata ntasha n'abantu bose banzi kuri iryo banzi bose.
Okay, urakoze cyane Albert. Reka
sinibagiye n'abamenyesha makuru yo kwicwa rya Amerika.
Urakoze cyane gose Albert.
Nkaca ntera n'akamo abategetsi ba leta y'u Burundi muri uno mwaka mushasha baze bahindura ibintu no kuri tubibone duhereye ku mukuru wacu Petero Nkurunziza nyine icubahiro.
Urakoze cyane gose Albert. Tuje ku murongo kandi twakire Alexi. Alexi, umwaka mushasha mwiza.
Umwaka muhire kuri bwa radio y'u Amerika.
Urakoze cyane. Uri hehe Alexi?
Yemvuka muri komine Mutambo intara ya Bujumbura rirare. Ariko ntabwo ndi mu Burundi. Ariko rero ijwi rya Amerika twabanye namwe mu biganiro mwagiye mudushikiriza umwaka wose. Noneho byaratunezeye mukamuduhaye n'akaryo ko gutasha abacu twe tutari mu Burundi. Turabashimiye cyane rero sinzi ko mwaduha akanya.
Ego, duga ku ijambo.
Noneho ntambwiye kwifuriza umwaka mushasha mama wanje ari muri komine Mutambo, Mani Yakeza Josephine. Ndatangiye ndayikeza Marie Crine. Ndashaka kuvuka nawe za muri komine Mutambo aho bita mu Maranza mu Rutovu baca biyumva. Ndashaka kugira kandi umukunzi wanjye nkunda cyane Mani Shime na Dine ari muri komine Burambi. Ndashaka umugenzi wanjye yitwa Sengiyumva Daniel akora muri Hotel Bonheur do Ntahangwa i Bujumbura. Umwaka mushasha abagenzi bose twiganye ku ishuri Epe Gitanga muri komine Burambi. Abakiriye muri komine Mutambo kuri lise kominale Rutovu baca biyumva. Umwaka mushasha kuri Muyomba wanje directeur iwo ngaho nyine kuri ku ishuri ryo mu Rutovu muri komine Mutambo.
Ego
Anita, Arisi, Olivier, Ozias, Leonidas, benshi tiganye bose babyaranje bose ndabifurije umwaka mushasha kuri Radio y'u Amerika.
Turakumva.
Umwaka mushasha umugenzi wanje ari muri Uganda uwo bita Nduwamungu Jonas, hari uwo bita Fabien, hari uwo bita Ndayikengurukiye Elisa, ndababwira umwaka muhire, uwo bita Claude Ndayishimiye, uwo bitwa Japhet, abo twiganye bose bari muri komine Burambi umwaka mushasha. Umwaka mushasha abakozi b'ijwi rya Amerika mwaratubanye, mwarabanye natwe.
None ivyizigiro ufise n'ibihe muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi?
Nizeye ko uzaba umwaka mwiza w'amahoro n'ubuki n'ukuri, kuko turawunyotegushije tumerewe neza, umuntu ari muzima.
Reka turindire turabe, ariko turabifurije kabisa umwaka mwiza n'ibyizigiro byinshi byiza ku banyu no mu byanyu. Murakoze cyane gose. Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, muri wa mwanya w'ikiganiro muri Sanga. Uno munsi tugiye kongera tubahe akanya mwifuriza umwaka mwiza inshuti n'abagenzi. Muri studio Indwi i Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka, mbandanyije kubifuriza umwaka mwiza. Get it.
nakoze imana tubabarire ntabazi inzira rimfise ariko naracumuye abona koreye nabi nashaka mubabarire ndabasabye imbabazi mwese ihakiri kare ntabwo nari umwirata ariko ndabakunda ntabwo nabaye byose nashosa nk'itunda
nawe ugizaga kananirwa n'umurizo
Kwisina gyata finja mwantia mtima mweranda
Na ujizika kana nikwa numuri
Chisa, ugambe na mbire mbire buna nchisa Facebook friends, thank you kundu mgenche mwiza Kuru yunga kai mani wa yoza gire Uyunu waka mshasha, tuja tumi hindule Nuchumo tukwa kose
Radio Ijwi ry'Amerika isamira niri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda umwaka mushasha muhire kubanye no mu byanyu ni Oriane itangisha kano kuri Radio Ijwi ry'Amerika tuko turabaha akanya kandi kanya nkuko tumaze imisi tubikora mwifurize umwaka mushasha mwiza inchuti n'abagenzi nimero mushaka kuduhamagara ko ni 1 202 441 93 1 ndasubiramwo 1 202 441 93 1 tuje ku murongo twakira abandi banywanye biradijwe rya Amerika turi kumwe na Kasim Kasim umwaka mwiza Allo Kasim
Allo umwaka mwiza
Umwaka mwiza Kasim uduhamagaye uri he
Nde mu Burundi mu gisagara cha Bujumbura
Mhm Wifurije umwaka mushasha mwiza abande
Yego reka mpere kuri wowe nyene umpaye akanya
Urakoze cyane
Ego me nkakwifuriza kugira amagara meza no n'umutekano ngira ngo ibisigaye byose bica imana ica ibyuhirira
Amen amen
Ego ije nibyo nifurije na Fatuma ari ari maskarara
arakumva cyane
yanyakiriye nibyo nifurije abamenyesha makuru bose bijwi rya Amerika batubaye hafi mu ngorane twaciyemwo mu gihugu cyacu cy'u Burundi nkaca nsimbira mu muryango mvukamo nawe ababyeyi banje abo tuvukana bose nkabifuriza amagara meza ibisigaye imana irabaronsa ibyo nibyo nifuriza abarundi bose baba abari mu Burundi cyangwa abari mu mahanga ba abagiye ba kumva z'umutekano muke bari bafise cyangwa ababuze bakireka twiyunguze tuje imbere turaba ingene bimeze abo bose nkabifuriza umwaka mwiza umwaka w'amagara meza n'umutekano ibisigaye imana ikuhirira hanyuma nije nifuriza kandi abari mu mabohero atandukanye mu Burundi nabo nyine nkabifuriza kuzovayo amahoro nkababwira nti mugumane umwizero ibisigaye imana muyisaba abacumuye basaba ikigongwe abarenganywa bihangana basenga ibisigaye nabyo nane ira ikababa hafi
urakoze cyane Kasime none
hanyuma umwizero nawo nkuko wamibibaza n'abandi nagira nsaba imana nti idufashe iduhe amahoro mu Burundi na cyane cyane iduhe umwumvikano ikure mu mitima y'abarundi bamwe bamwe basize mutima y'ubunyamaswa na cyane cyane ku bwicanyi buba bwabaye mu 2015 n'umwaka twaraye turangije ndetse no mu ntango z'uyu twimwo naho nyene uwo mushikiranganji twabuze tutanka ariko nkavuga nti Imana imwakire mu bwami bwayo nkahoza n'umuryango wiwe n'igihugu cy'u Burundi cyabuze nibaza kwatijwe n'abanyamahanga novuga nti ngira ngo boba ari Abarundi nkasaba rero Imana ko yoduha ko muri uyu mwaka yoduha umutima wo gukundana hagati yacu Abarundi ikongera ikadufasha gusubiza hamwe kandi ibyo ndabisabye ngira ngo n'undi murundi wese nibyo yipfuza nasabira amahoro igihugu cyacu muri uyu mwaka kutubaho tutekanye
dufite
amahoro mu mutima
ibisigaye
Imana izoheza ibiduhe mugabo icyo jewe nosaba nifise umwizero ko ibinda yisabye ibyo bikora hanyuma abana b'u Burundi natwe tukagira umutekano.
Urakoze cyane Kasim, urakoze umwaka mushasha mwiza. Reka rero twakire na Dominique ku murongo. Dominique uranyumva?
Uye mahoro neza.
Umwaka mwiza Dominique.
Yego tusangire twese.
Uduhamagaye uri he?
Ndenda bahamagaye ndi muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi.
Mwahimbaje umwaka mushasha muhire mute.
Mwaka mushasha nyine twawuhimbaje uko nyine hari gusenga abandi ba nyamuhira nyine ubona ko n'umwaka ugoye cyane urimo ubukene bwinshi. Yego urangiye twifuza ko umwaka ugiye kuza 2019 ko utube umwaka mwiza. Mwaka w'amahoro kuko icya mbere na mbere twashima ni uko dushimira Imana yadushikanye kuri iyi saha kuko ntibyari byoroshye ariko yaraturimbikanaga nabwo uyu munsi.
Imana ishimwe. None wifuriza umwaka mushasha muhire nde mu muryango canke mu bagenzi?
Icya mbere na mbere ndaje gushimira mwebwe mwambaye umurongo kugira ngo tujye kwifuriza umwaka mushya abantu bose, hanyuma nkabashimira umuryango umubyeyi abatukana n'ababanyi bose.
Amazina yabo nande none kugira ngo bamenye ko ubifurije umwaka mwiza.
Hariho umubyeyi wanjye yitwa Niyonzima, ari nakaba abo tukana yitwa Leonidasi, akacaba ababanyi bene wacu reka batubana n'abana bo mu nzu bose, abanyitorize umwaka mwiza abo tukorana ku murimo w'ubwigisha. Uranyumva?
Yego turi kumwe
bose abagenshi bose reka n'abandi bose twahoze tukorana mu ntara ya Bubanza bose dore ko dufite umwaka mwiza.
Ni byiza cyane.
Tuzewukomeremo tuzewutere umwaka mwiza nyine uzofunge umwaka urange w'ibihumbi 2016. Yego abantu bose haba bari mu mabohero haba bari mu buhungi yo hanze kandi bari mu Burundi bose kuko ko umwaka mwiza nyine w'ibihumbi 2016.
Ni byiza cyane. Ni byiza cyane. None imigambi ufise ni yihega Dominique mu mwaka mushasha utanguye?
Umwaka mushasha utanguye ibigambi ndabufitemo ni uko mu bikorwa dusanzwe ndimo nkora ni uko nugira intambwe kugira ngo ibikorwa bigende neza gusa siko byari hanyuma bikaba no ku gihugu ni uko nugira urubyaruko ukajya mu mwaka mwiza ahari amatati bakaba kumvikana kugira ngo igihugu gisubire kumera nk'uko cyari kimeze.
Urakoze cyane gose Dominique, umwaka mushasha mwiza kuri wewe no kubanye. Reka tubandanye ku murongo twakire Mbonimpa. Mbonimpa uranyumva?
Yego ndakumva gose.
Umwaka mushasha muhire.
Yego watwese namwe ndabifuje umwaka mushasha.
Uduhamagaye uri he Dominique? Mbonimpa.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Duga ku ijambo wifuriza umwaka mushasha mwiza inshuti n'abagenzi.
Ego nabame ntangure kwifuriza umwaka mushasha abamesi makuru bose bibera ati isi ya Amerika.
Urakoze
hama ene pere kumwaka mushasha umujyango wanje uri muri ucumburari rare icyo tuzina bagenzi bari mu gisagara cya Bujumbura n'abandi bose bari mu kindi ntara zitandukanye ama nani pere kumwaka mushasha ntabwo ari gutemera amenyesha makuru b'abarundi bahunze babwira ati mugire umwaka mushyashya imana ibane namwe ukuntu mwatubaye hafi n'ingorane mwari mwagiye muracamo kuva mu 2015 2016 mwagumye hafi mutubeshwa ibintu biriko biragenda nayifurika umwaka mushyashya usobemwo w'amatano w'ubuki
murakoze cyane rwose
manongiye nifurika umwaka mushyashya nyine impunzi n'abarundi iyo mu bihugu bitandukanye ndababwira ati ni mureme ibintu byose bizohinduka imana niyo nkuru amanongere atanongera nkavuga ati umwaka w'2017 twifuza yuko watandukana gutosa n'iyindi myaka yagiye ihera kubera mu 2015 wabaye umuntu wa 2016 yabaye imyaka y'amaraso abantu bagiye bapfa ari benshi bicwa abandi banyurutswa tutamenye irengero ryabo tugasaba yuko imana yadufasha muri mwaka bigahinduka mukanongera nkashimira aro
yego turakumva
nongera nkasaba abantu bamwe mwe nk'abantu yego niba ku by'abarundi ku bintu byahagarara bakaraba bakumvikana kugira ngo ibintu bihagarare biriko biraba ubwitenge buriko buraba umwaka usube wo guhindura kuri bose bahindure imitima n'abari bafite imitima igoye barabe bahindure ibintu bihinduke
urakoze cyane rwose Mbonima Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington ego Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya twakira ku murongo abanywani abakunzi bi Radio Ijwi rya Amerika bifuriza umwaka mwiza inshuti n'abagenzi muduhamagare namwe mushikirize ko gutasha abanyu muri kumwe na Oriane Tangishaka umwaka mushasha w'ibihumbi 2017
Everyone is happy. There we go, we dancing. Take your blessing, dancing. Yeah. Wire, wire, wire. Go down, dance the wire. Wire, wire, wire. Go down, dance the wire.
Leo ni shangwe. Leo ni fura. Tucheze sote, tucheze.
Tuseme bonane.
Leo ni shangwe. Leo ni fura. Tucheze sote, tucheze.
Tuseme bonane.
Bonane, mwaka mpya na vitu vipya. Mawazo mapya sali mpya bonane. Baronje tusahau ya zama, tuwaze kesho mapema. Yeba, tufurahie, pamoja tusherekee bonane. Turuke, tucheze, tuseme bonane. Kosa
Mama Julie, leta pombe.
Kamata wako, tucheze bonane. Nungo katupa, mungine mwaka mpya. Kamata wako, tucheze bonane. Nungo katupa, mungine mwaka mpya.
Tukunye, tulewe, tukunye, tucheze.
Tukunye, tulewe, tukunye, tucheze.
Leo ni shangwe, leo ni fura. Tucheze sote, tucheze,
tuseme bonane.
Leo ni shangwe, leo ni fura.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabifurije umwaka mushasha mwiza w'ibihumbi 2017 nanje rero ku bwanje mbere ko tubandanya twakira abandi ku murongo reka mfate akanya gato cyane nifurize abagenzi abakunzi b'Radio Ijwi rya Amerika cyane cyane abo twaganiriye muri uyu mwaka w'ibihumbi 2016 heze nifuza rero gufata kana kanya mbanze ntangure ku mpunzi ziri aho ziri hose mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi ziri hagati mu gihugu ndabifurije umwaka mushasha mwiza impunzi z'abarundi z'abanyarwanda z'abanyekongo ziri muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu nkambi z'impunzi i Lusenda n'ahandi hose muri Congo. Ndifurije umwaka mushasha mwiza abari Inyarugusu n'Induta muri Tanzania. Ndifurije umwaka mwiza impunzi ziri mu ikambi impunzi na Kivale mu Buganda. Reka nongere nifurize nkuko nabikoze ku munsi wa gatanu ariko akanyakambanye gake. Ndashimiye cyane nivuye inyuma abantu bose bemeye kwitaba ubutumire mu biganiro byose bya muri isanga nateramije mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Muri benshi cyane, sino badondagura amazina n'inzego murimwo. Ndashimiye nifuriza umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi abari muri inzego za politike, ubutungane, umutekano, mwitavye ubutumire mu biganiro vya muri sanga nateramije ku munsi wa mbere, aho novuga abari mu nzego zose zerekeye politike, haba muri leta y'u Burundi n'abatavuga rumwe nayo. Ndabifurije umwaka mushasha mwiza. Ndashimiye kandi nifuriza umwaka mushasha w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi mwiza abari mu nzego ziharanira ineza y'ugwaruka. Mwitabiriye ubutumire mu biganiro nateramije ku munsi wa kabiri, buri munsi wa kabiri. Ndashimiye kandi nifuriza umwaka mushasha mwiza abari mu nzego zerekeye amagara y'abantu, muribuka muri yizi. Ndabashimiye cyane rwose. Naravuganye n'abaganga benshi cyane mu mavuriro, muri leta. Mwarafashije cyane rwose abarundi gusobanukirwa, abarundi n'abanyarwanda gusobanukirwa indwara zitandukanye n'ibindi byose bijyanye n'amagara y'abantu. Ndabashimiye. Ndashimiye kandi nifuriza umwaka mushasha mwiza w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi aba twaganiriye mu kiganiro muri isanga cyo ku minsi ya kane, aho twaganira ku bijyanye n'agateka ka muntu, iterambere, ubuzima bwa minsi yose. Mwarafashije abatari bake namwe ku kuronka umuco ku bibazo byinshi bitandukanye byerekeye agateka ka zina muntu ko mu biyaga binini. Ndabashimiye. Ndashimiye kandi nifuriza umwaka mushasha mwiza abakenyezi bose, amashyirahamwe y'abakenyezi n'abari mu nzego ziharanira ineza y'abakenyezi bitavye ibiganiro muri isanga nateramije. Mwakoze ibikora inka, muterera ku bintu byinshi byafashije guteza imbere ubuzima bw'abakobwa, abigeme n'abakenyezi, amamiliyoni n'amamiliyoni ngaho mu karere k'ibiyaga binini n'ahandi. Ndashimiye abahinga b'abarundi n'abanyarwanda baba mu mahanga twagiranye ibiganiro bya muri sanga n'ibindi bisanzwe ku bibazo bitandukanye by'akarere k'ibiyaga binini, aho muri hose i Buraya, muri Amerika, muri Australia, ariho hose muri abo twavuganye mwese ku gati kanje Oriane Tanga Ishaka. Ndabashimiye cyane rwose. Muzogire umwaka mushasha w'ibihumbi bibiri n'indwi w'amagara n'umunezero n'ibindi byiza byose mwifuza muri uyu mwaka. Ndabibifurije. Ndabashimira kandi nizera ko muzokongera mukitaba ubutumire mu biganiro vy'iradijwe rya Amerika muri uyu mwaka. Ndabashimiye cyane rwose. Ndabifuriza umwaka mushasha muhire.
Happy New Year, Warundi shangilia. Mwaka wa uchafu, mwaka wa mapesa, mwaka wa maendeleo. Una kule mambo sawa 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 sawa, ni mwaka wa mafanikio.
Mama watoto nataka sipere, baba watoto sina tapukare. Usiogope sheri, leo ni bonane. Vimba, dunda, likustare.
Mbandanije kwifuriza umwaka mushasha muhire. Ku murongo turazi ko Pasteur Delphin w'ikanisa ya Maranata munyakabiga ariko aratwumviriza, turakwifurije umwaka mushasha muhire. Turabandanya twifuriza inshuti n'abagenzi umwaka mushasha muhire. Mubandanye muhamagara ku murongo, turabakira uko dushoboye kose. Turazi ko dufite benshi. Tubibutsa ka nimero ni 1-202-441-931.
Cheche Afro Music, le leader charismatique. Mukaya FM, Chef Pato. Si tu sens ta mobile, je confirme. Jam Jamule, l'ambassadeur de tous les ambassadeurs. Amir Pro, le producteur le plus propre. Oumbe de Bruxelles, ouais, l'homme qui a sauté l'égoïsme. Oka, hey, Mange Kibamba, les grands pianistes de la capitale. Héritier Babato, la force tranquille. Nakei, go, allez, Kilama Bonane, allez, Kabondo Bonane, allez, Kamenge Bonane, hey, Kibeka Bonane, Abonane, 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 allez, oui,
Bazana Tagasipe, Baba Batota Sina Tapukare, Usio Kope, Sheri Leoni Bonane, Bimba, Dunda, Likustare,
Leoni Fakache, Sara Figa Santouche.
Mambo bam bam coupe coupe qui bam bam. Mambo bam bam coupe coupe qui bam bam.
Leo ni chambé, Leo ni fura. Tu chaises sauté, tu chaises, tu sème bonané. Leo ni chambé, Leo ni fura. Tu chaises sauté, tu chaises, tu sème bonané.
Ça c'est Mr. Champagne, le caringa wesh wesh. C'est ma cota carrera comme un bonze cabata cabata da bon. Sende 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 sende. Cheche Afro Music, le leader charismatique. Mukaya FA, chef patron. Si tu sens ta mobile, je confirme.
Radio Ijwi rya Amerika, umwaka mushasha muhire kuri mwese muduteze amatwi. Turi ko turakira abanywanyi bi Radio Ijwi rya Amerika, bakunzi bi Radio Ijwi rya Amerika ku murongo, bifuriza babo umwaka mushasha muhire. Reka dutangurire kandi tubandanye kuri Jean Damascene. Mwiriwe neza Jean Damas, uranyumva? Allo Jean Damas? Jean Damas akaro aga telefone karamugoye. Reka tubandanye twakire Bernard. Bernard, uranyumva? Umwaka mushasha muhire. Duzijwi Bernard, duzijwi. Ego Bernard, duhamagaye urihe? Urifuriza umwaka mushasha muhire bande?
I'm going to go to the house. Nifuza umwaka mushasha Leverie ari muri Tanzania. Umwaka mushasha Kwizera Anastasi bari mu Kayanza, Nobita Rafaeli bari mu Kayanza. Nifuza umwaka mushasha abari Anubita Inzewe. Wanabye ati Nobita Sukutora Bernard abaramukije. Nifuza umwaka mushasha abagenzi banje bari mu gihugu cya Somalia. Aimo uwo bitanda cyayi saba uti umwaka mushasha muze mu rwo byose. Uti ari gutora penari abatahije nkabaje nibwo umwaka mushasha abandi bagenzi banje bari mu bitanga cha Bujumbura. Uti gutora penari tingira mushabo mwumva ko arabara mu gice cyane gose muze mugire umwaka mushasha mwiza. Abana gomba kuramuka akaba ari nk'abo ngabo ngira abandi basha banyumva abasanzwe banzi ku izina rya Sukutora Bernard.
Yego, none imigambi ufise muri uyu mwaka mushasha ni yihega Bernard?
Imigambi muri uyu mwaka tugiye gutangura twatanguye uyu munsi wa 2017 ni uko kuguma dushyira Imana imbere kugira idufashe igihugu cyacu bimwe gitera imbere, kugira dushobore kuronka amahoro arama mu gihugu cyacu cy'u Burundi.
Ni byiza cyane Bernard, urakoze cyane. Umwaka mushasha muhire kuri wewe no kubawe. Reka tubandanye ku murongo twakire Kevin, uranyumva?
Yego, ndabumva.
Kevin, umwaka mushasha muhire, uduhamagaye uri?
watwese ingaha ibujumbura aho benshi cyo bujumbura rira
wahimbaje ute none bonane
hallo
bonane wahimbaje ute
akabremani cyiza ndashimye imana ko biri koze
ni byiza cyane duga kwijambo rero wifuriza umwaka mushasha abawe
nifurije umwaka mushasha ababyeyi banje abagenzi banje bose twahoze twigana kuri risese mark mu ngaga Noa ari Giteka Audrey ari Muyinga Pacifique ari mu Kihosha namushikanje ari Bubanza abagenzi banje bose baba mu Kiundo ika abanzi bose ku izina rya Sadotev
ni byiza cyane none urafise ibyizigiro imigambi ufise muri uyu mwaka mushashaniye
umwaka mushije kuguye wanje kuri uyu mwaka nifuza kwiga nkamenya nifuza cyane n'amagara meza
ni byiza cyane rwose urakoze cyane Kevin umwaka mushasha kuri wewe no kubawe kandi turabwiwe ku murongo kandi kuri internet ko Dr. Mediatrice Nibaruta mukinanira ari karadutega amatwi turakwifurije umwaka mushasha muhire Dr. Nibaruta ukubere wamagara n'imigisha myinshi muri uyu mwaka turagushimiye kubona uri kuratega amatwi radio Ijwi rya America muri ko mwumviriza Ijwi rya America isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Oriane Tanga ishaka mbandanyije kubifuriza umwaka mushasha muhire Radijwi rya Amerika tubandanye ku murongo twakire Innocent mwaka mushasha muhire uduhamagaye uri.
Ndi Bujumbura.
Ego Innocent wifuriza umwaka mushasha muhire banje.
Ndashaka kwitwa mushasha muhire bandere ni Everine. Nda rukora umuryango wanje bose ndabifurije umwaka muhire. Harimo umubyeyi wanje yitwa Mpabonimana Generosa hariho mwene wacu bita Ruka nawe ufite agatoya Mbone Evariste Muganga abagenzi bose bari ngaho kuri Mendeve Simana Claudine Sandere Sancere Sarbena Sari Anima Kangai Bujumbura Dawi Puri Wota Zira Ebol Dutu katira gwende. Na wanti bose banyumva abankunda n'abanya nka bose. Ari umuntu ngaha anyitawe umuha akitwa n'akamuhire
makunda. Yego mushire ku murongo. Yitwa nde?
Hello.
Oui, allo. Witwa nde?
Mani rambo na Evelyne.
Evelyne, umwaka mushasha muhire.
Yego ati.
Fata akanya gato cyane wifurize umwaka mushasha abakunzi bawe. Ni umukunzi wawe ga ni umukunzi wawe.
Yego no mukunzi wanjye cyane ndacyane.
Okay, bandanya.
cyangwa ngaho hakujya mu Rwanda ndabona bene wa mwene wa Karinga oyi nyene mu nkambi mu Rwanda.
Mhm.
Kwa kanda gano zuraliya n'umugabo we yitwa Imana Michel.
Mhm.
Abana b'ibonse ba Claudine na ba Eric na ba Niyongere.
Mhm.
Cyangwa ngaho hakujya mu Kenya hariyo mutazange yitwa Imana Elia.
Mhm.
turamuhojeje ari ngahire muri commune vumbi yitwa Simana Ode.
Ni byiza cyane, urakoze cyane, umwaka mushasha mwiza. Reka tubandanye ku murongo twakire duhakanye na Ami. Ami uratwumva? Emi Emi duzijwi, umwaka mushasha muhire.
Mwaka mushasha muhire namwe ijwi rya Amerika kandi abashimiye.
Urakoze.
Ni kontengeje bimwe uko mwabyumvise nyine ni Kigali no mu Rwanda.
Mwahimbaje mute ahuri umwaka mushasha?
Byari uburyohe niko njya mvuka, twabiryohe.
Uburyohe.
Ni uburyohe.
Ni uburyohe. None wifurije nde umwaka mushasha mwiza?
Ndifurije umwaka mushasha cyane mwebwe mwampamagaye. N'abanyamakuru mukorana bose harimo Thomas Kamirindi n'abakora kuri tekinike. Ndifurije umwaka mushasha na papa na mama bari karonja hano ikagukirije inyamakuru. N'abana bose tuvukana yaba bari mu Rwanda n'abari hanze, ndifuza umwaka mushya n'abo dukora nabi bose babitati nani mari nisakoode nisa mama yirikire na parasai muri papa muri paporante muri akazini. Umuyobozi wacu witwa Ntaganda Mwiseze, umwaka mushya muhire. Umwaka mushya muhire kuri Evode n'abari mu nzu zaturutse muri Kongo ziri mu nkambi ya Kiziba by'umwihariko ndabizwa zitujyanye radiyo cyane. Wagira umwaka mushya muhire n'uwitwa Mwizerwa Emmanuel. Hagira umwaka mushya muhire n'uwitwa Janvier. By'umwihariko abantu bose banzi ku izina rya Nsengayire, harimo n'abapolisi bakorera ahantu hitwa mu Irebero, harimo uwitwa Aregisi nawe agira umwaka mushya muhire, bose n'abayobozi babo bapande bose mbifurije umwaka mushya muhire, bazawuhirwemo, bazabone amahirwe. By'umwihariko mwese abanyarwanda bose
urakoze cyane Ami, urakoze cyane, umwaka mushasha kuri wewe no kubawe. Katubandanye ku murongo twakire Boniface. Boniface uratwumva?
Yego ndabumva.
Umwaka mushasha mwiza Boniface, uduhamagaye uri?
Watwese neza na neza mpagaze i Bujumbura. Yego.
I Bujumbura ni hanini, uhagaze he?
Mpagaze mu Kamenge mu mirango. Ego
umwaka mushasha none komeza.
Ego watese.
Ego
nataka kwifuriza umwaka mushasha
natani cyane umujyango wanje ego nabazeyi banje bari muri komine Nyanzarake
bavuga utuzina kugira ngo biyumve ko wabatashije
ego Sehemarine ego mubundi nawe hari ndabyibaza hanyuma nkifuriza umusutso wanje ari Gitega Sazimana Celeste Odise ndiho kubwayo ari ngahe Bujumbura hanyuma umufasha wanje Uwimana Anita n'ikibondo canze Karabonamira Aureliene hanyuma n'abagenzi banje bose basanze banze izina rya Karabona na Kona bari ngahana cyane cyane Bujumbura aba ndabifurije umwaka mushasha uze tubere cyane cyane uw'amasa n'ubuki n'amahoro mu gihugu cyacu
hari imigambi mishasha none ufise muri uyu mwaka ngiye gutanguye
imigambi yari isanzwe hari ariko nuko nta buryo bwo kuyikoresha tuba dufite
ariko urizeye
ego
bizogenda neza
tugushyira imbere iminsi yose ego
ni byiza cyane urakoze cyane Boniface umwaka mushasha kuri wewe no kubawe
tukifuriza n'abatwara igihugu cyacu turabifuriza umwaka mushasha baba bari mu nzego n'abandi bikorera utwabo ego
ni byiza cyane Boniface urakoze cyane radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanye kubifuriza umwaka mushasha mwiza w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri studio indwi muri kumwe na Ruhiya Nitanga ishaka bandanye muduhamagara mwifurize umwaka mushasha mwiza abanye
Bamasta troko bonze la bino na famina bino bona dia sika mokuba mosali na bino zaga sunga bino kosali sabayuma Sepela tobina tokanisa bulane asika bamasta toko bonke la bino na famina bino bonane asika mokumba mosali na bino zamba sunga bino kosali sabayuma
Radijwe rya Amerika tubandanye ku murongo twakira abanyonyi biradijwe rya Amerika bifuriza umwaka mwiza inchuti za zabo nabagenzi babo tubandanye turi kuri Thomas Thomas uranyumva umwaka mushasha mwiza duzijwe Thomas nitukumva
yego tuzangire
eh none Thomas duhamagaye uri
mu Rwanda
umwaka mushasha muhire ngaho mu Rwanda wifuriza nde umwaka mushasha mwiza
Nuko mujeje ndabifurije umwana wanje kwa neza ari Yesu. Na mama ndiyere yamwana. Nuko mbamo za bino. Andre ari mukayazanye ne. N'umutambukanyo wewe n'abana biwe bose. Nabo tukukana harimo abereke mazindi w'umwami na zake na kwizera nkaba ndabifurije mwaka mushyashya uzaba rero w'amakano wose
n'abandi
abo no kwifurije mwaka mushyashya nabo turi kumwe no ino mu Rwanda nyene
harimo Nduwayo na Chantari na Wazire nabo
urakoze cyane katubandanye ku murongo ego mwaka mushasha mwiza Esmake turi kumwe ku murongo ndakeka ari muri Tanzania murongo wawe ni 254 Esmake turi kumwe Allo Esmake uratwumva
Allo
Oui Esmake uranyumva
Yego
Esmake duhamagaye uri
Nairobi
twabonye umurongo wawe ni Nairobi byifashe gute ngahi Nairobi mwahimbaje mute mwaka mushasha
Nairobi twabumbaje neza cyane cyane kwa gitego neza Ego ama yindi nazo programu ibirinde n'ibyo
Ego
Ego kandi tukatwaga mba gusasha wene wacyabari ngaho mu Burundi Ego tu bisa umaga mushasha kandi tuko kuba dushima na yagarukiye izindura mateke. Ego.
None wifuriza nde umwaka mushasha muhire bandi.
Ah, bizuza umwaka mushasha papa ari ngaho mu kigina.
Mhm.
Ah, yitwange za medali imbuye muranze.
Mhm.
Ah, nkwifuriza na bana bene wacu. Mhm. N'inshuti n'abagenzi n'abagiye zeti ari ngaho mu kinindo. Ah nibagiye no bitaza marenga muri oyuwa. Ne?
Ego turakumva bandanya.
Nawe rinse twiganye imuramvya ari ngaho mu bukeye no bita twiganye ari mu ari twiganye imuramvya. Aho se birambire bagiye mu mwaka mwiza. Ego.
Ni byiza cyane. Esmake ugira umwaka mwiza aho uri I Nairobi muri Kenya. Ego twifuje kandi umukunzi w'abarundi cyane Farias Fizo yari yifuje kwifuriza umwaka mushasha mwiza abarundi bose ariko umurongo we wa telefone ntiwakunze ariko yari yifuje kubatura kano karirimbo ka ndakumisinze mwumvirize Fizo Farias.
This feels a baby. Foto kawe hari naho bishika mwijoro nkakisegura bonawe yuko mwinzuzi twahurira
ako karirimbo ni ndakumisinze karirimbwe na Farias Fizo we bita Fizo umuririmbyi w'umurundi abifuriza mwese umwaka mushasha mwiza yari yifuje kuvivugira ku murongo wa telefone ariko ntitwashoboye ku murongo ntibyakunze ariko ndafatiye kano kanya rero nanje kubifuriza umwaka mushasha muhire uzobabere w'amatano ubuki ndashimiye mwe mwese mubandanye mwumviriza radijwi rya America mwese ndabashimiye cyane gose kandi ku izina ryanje n'ajya bagenzanje hano ku radijwi rya America cyane cyane Fatuma Kalalali Masi yamfashije mu buhinga bw'ivyuma nawe nyene ndamushimiye umwaka mushasha mwiza yari yo Ryan Tanga ishaka
Mbira yuko na umungura Ujama ngasinzira Umutima wanjo karuka Harigie morangira maditane Ibaza kowe uwa wara hindute Gira kwa talifyo Gira kukifise kaga foto Harina ho wishika mnijoro Makisegura Mbrawe yuko mnizo sito Si abaye mwishi kandi na urabizi ibi sentima biri mukundi cha binusande sin
Jesus.